Ego, iyi ndirimbo nayo ngo iravuga ngo ivyo shika vyose yaba marushwa canke ibindi akeneye kwizigira umwami, akeneye gushira ivyizigiro vyiwe mu mwami, na twebwe dukeneye gushira ivyizigiro vyacu muri we, kuko tuzi yuko ashobora kurongora vyose kandi akayobora ibintu vyose neza cyane, kandi arazi ingene arongora ibintu vyose ingene abiyobora. Murazi none si ivyo gusa, ariko mu gihe tukiri ngaha ku isi dukeneye gukora nk'uko byanditswe muri Yesaya 61 umurongo w'icumi. Yesaya 61 umurongo w'icumi: nzonezererwa cyane Uhoraho, umutima wanje uvugiriza impundu Imana yanje, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akansesa hejuru umutamana w'ubugororotsi, nk'uko umukwe ashazisha igitsibo, kandi nk'uko umugeni ashazisha utugenegene twiwe. Nk'uko umugeni ashazisha utugenegene twiwe. Murongo wa 11: nk'uko isi ibaduka ibimeze n'indimiro imeza ivyayitewemwo, uko niko umwami Uhoraho azomeza ukugororoka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Tugeze hano rino jambo ryiza ry'igiciro ry'Imana. Nashaka kuvuga cyangwa mbaze nti, mbega Uhoraho ntazokora ibi yatubwiye ngaha ku murongo wa 11? Mbega ntazomeza ukugororoka kwiwe mu mahanga? Bendata n'abasiki bacu, turabona ko Imana atakinanira gukora ivyo yasezeranye. Irabishyitsa nta nkeka, irabishyira mu ngiro. Twebwe nk'abizera turashobora kuvyiweza kandi tukabibona neza cyane ko amajambo yose arimo masezerano, yaba yanditse mu isezerano rya kera cyangwa isezerano rishasha, yose ariko arashitswa mu minsi yavugiwemo cyangwa iminsi yavuzwe ko azoshikiramo. Turabona mu minsi yacu hari ibintu byinshi biri kuberashitswa, ariko nashaka kuvuga ko abo umwami wacu yahaye amaso yo kubona nibo bonyine bashobora kubibona. Bendatabasiki bacu, ntidushaka kwishyira hejuru canke ngo twigire abantu bahambaye, ariko twebwe nk'abana b'Imana turashobora kwirata ubuntu bw'Imana, maze tukavuga tuti yaduhaye, yadusize amavuta ku maso yacu kugira ngo dushobore kubona, yatwuguruye amatwi, yatwuguruye gutahura, atwuguruye ubwenge kugira ngo dushobore kwakira kandi dushobore kunezererwa ivyo n'ijwi rirenga, nk'uko handitswe hano ngo nzovugiriza impundu Imana yanje, nzovugiriza impundu, ndoneze Guhoraho umutima wanje uvugiriza impundu Imana yanjye. Mbega iki kintu cyizaga yemwe! Benetarabasiki bacu, nta kindi dusigaye cyo gukora, kandi nta n'ikindi dukeneye. Icyo dukora gusa ni ukunezererwa ivyo Uhoraho yaduhaye. Murazi, iyo umwana ahawe ikintu aranezerwa kubona hari ikintu yongeye guhabwa, ariko umwami wacu yaduhaye ikintu gishasha. Mbega bishobora gute ko tutonezerwa? Yatumenyesheje ivyari bihishijwe benshi mu bihe vyabayeho, ariko twebwe ni twebwe yatoye, ni twebwe yahisemo kugira ngo aduhishurire ubwiza bwiwe, kandi yongere ashira habona ibigihishijwe, ivyari bigihishijwe. Umwami wacu ahabwa icubahiro. Nzonezerwa nshire akamo hejuru mvuze impundu, vugiriza impundu imana yanje nezererwe imana yanje nezererwe guhora kuko kuko yanyamitse imyambaro y'agakiza mbega yarabikoze yatwambitse imyambaro y'agakiza mbega si byiza ga yemwe mbega nitwoshimira umwami kubona yaratwambitse iyo mpuzu nziza yatwambitse kubwiye mpuzu nziza yatwambitse ego narabivuze iyo umwana ahawe ikintu aranezerwa kubona hari ikintu yongeye guhabwa mbega twebwe bishobora gute ko tutonezerwa mbega bishobora gute ko tutomushimira ko tutomuhimbaza ko tutomuhimbaza dusaba kubikora nta kundi byogenda duhaguruke rero duhimbaze twese hamwe data wa twese uri mu ijuru ndagushimiye bivuye ibyina mu mutima no muri kano kanya nyuma y'umuhingamo ndagushimiye mwami kubona waraduhaye umwambaro w'agakiza mwami dushaka gukomera amashi dushaka guhimbaza n'ijwi rirenga duhimbaza izina ryawe ryiza kandi ryera kuko izina ryawe riri hejuru y'andi mazina yose muri ryo niho hari agakiza kose mwami iyo twibajije ku byo wakoze n'ibyo ukiri kurakora ku bwacu mwami kino gitondo naho nyene wavuganye natwe mu buryo bwiza cyane turagushimiye bivuye ibyina mu mitima yacu haleluya mwami mbega tukubwira iki kandi nuze udutabare no muri no kuno muhingamo nuze nuhezagere mu data ari hano nuduhezagere twebwe twese twebwe twicaye tujya kumva mana kugira ngo twumve neza mwami kandi dukunde ijambo ryawe mana izina ryawe nirihabwe icubahiro wowe nyine uhabwe icubahiro kandi uhimbazwe mu izina rya Yesu amen amen twicare karibu mweza Frank amashimwe abaye umwami wacu sinenda vyiteze ko biba vuba nk'uko bigenze murazi ibyo ari byo gukora akazi umunsi wose ntibigoye nko kuvuga ubutumwa iyo umuntu asomye ukaba ufise ahantu ibintu byose byanditswe aho birashobora kugenda neza ariko iyo uzi ibyo ujejwe imbere y'Imana kandi ukaba uzi ko uzobazwa kuri buri butumwa wavuze ukabazwa kuri buri gikorane wakoresheje wa kuri wa munsi muri ico gihe biba bimeze ukundi kuntu akenshi abantu ntibatahura uko abantu bafise bagejwe ibyo bintu baba bameze imbere y'Imana abantu bafite ibyo bintu bagejwe bingana gucyo baba bameze imbere y'Imana ntibabitahura sinsabye ngo mungirire imbabazi ariko muntahure si ikintu cyoroshye kuvuga ijambo ry'umwami wacu muri kino gihe birashobora koroha kuvuga ubutumwa ku kintu runaka hanyuma umuntu agira icyo abivuze ko ariko kuvuga ijambo ryahishuwe ry'Imana kandi umuntu akarivuga nk'uko umwami wacu nk'uko uhoraho yarivuze ibyo biba bivuze yuko ari ikintu gikomeye umuntu ajejwe narabyandikiye mwe ndatumwe ubushize kandi narabibwiye n'abandi ibintu byinshi birafise intango kandi bizogira iherezo ariko urukundo rw'Imana ntiruzogira iherezo ntiruzoshira ntigwigeze rutangura kandi ntiruzogira iherezo kandi niba nogira icyo ndababwiye kuri ibyo bintu haravuga yuko Imana igira ubuntu kandi ko Imana ari nyembabazi ariko nta na hamwe handitse yuko Imana ari ubuntu cyangwa ko ari imbabazi ariko handitswe yuko Imana ari rukundo kandi uguma mu Mana aguma mu rukundo kuko yahawe ubuntu n'imbabazi z'Imana. Igimenata Rus yashimangira kuri kino kintu ko Imana yaduhaye ibintu byinshi bishasha kubw'ubuntu. Umurongo hari umurongo wo mu byanditswe acyuza mu mutima wanje uvuga yuko Imana ikeneye kuduha imitima misha n'imwe musha. None ibyo bintu byose bishasha bimaziki? Ibyo bintu byose bishasha bimaziki niba tutahawe n'Imana umutima musha n'imwe musha ngo duhabwe n'ubugingo bushasha? Bimaziki ibyo bintu byose bishasha? Muri icyo gihe tuba dufashe ibiremo bishasha tukabishyira ku mpuzu ishaje. Muri icyo gihe bicaye ngo bisa neza, ariko twabyumvise Imana yaduhaye imyambaro y'agakiza. Agakiza gashitse niko twigishwa muri Bibiliya. Nivyo umuririmvyi yaririmvye ngo kubohoka igice canke gucungurwa igice si vyiza, ibyo ntibikwiriye ku bugingo bwacu. Bibiliya itwigisha agakiza gashitse niko Imana yasezeranye, kandi turazi yuko Imana yamishitsa amasezerano yayo. Bakundwa, ntidushaka na gato kwishura ku bantu, kwishura mu kibanza cy'abantu twabwiye ubutumwa ntibakizwe. Dukeneye kuvuga ijambo ku buryo, dukeneye kwigisha ijambo ry'Imana ku buryo abicaye bariko barumva ubutumwa bwiza, abicaye bariko barumva ijambo ry'Imana tuvuga bashobore kuronka amahirwe n'akajyo ko kwishobora kwibonera Imana mu bugingo bwabo. Tuzo twongere tubabone mu bihe bihoraho, mu guhoraho. Sinonezerwa no kubwira ubutumwa abantu ibihumbi n'ibihumbi ku isi, hanyuma sinze mpure n'abantu icumi, noshima kubwira abantu ijana maze bose nkazobasanga imbere y'intebe y'Imana. Kandi icyo turondera gukora, dukeneye yuko Imana iduhezagira kandi ibane natwe. Murashobora kwemera ko ndababwiye ukuri, nza hano nk'uko namwe muza hano nkabwira Imana nti Mana yanje mbega nza kuvuga iki, nirihe jambo nza gusoma, mbega ukeneye kutubwira iki? Sinza hano mfise integuro nakoze, ariko amaso yanje yongeye kugwa ku gitabo cy'Uwavugishwe n'Imana Yesaya igice cya 61, haranditse ku murongo wa gatandatu ngo ariko mweho muzokwitwa abaherezi b'Uhoraho, abantu bazobita abasabyi b'Imana yacu. Mu izina rya kera Imana yari yatanze rino sezerano, hama ku murongo w'icumi haranditswe ngo nzonezererwa cyane Uhoraho, umutima wanje uvugirize impundu Imana yanje. Muribuka amashimwe ya Mariya igihe umumarayika Gaburiyeli yaza kumubwira ngo wagiri ubuntu imbere y'Imana. Arahezagiwe wizeye, hanyuma aravuga ati ubugingo bwanje butazira umwami Imana, umutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje. Byari biki? Yari yarumvise isezerano, yari yaragizeye, hanyuma hace hazi ikintu muri we, kandi icyo kintu yakivuze mu guhimbaza Imana, cyari muri we yakerekanye mu guhimbaza Imana. Nako bimaze kuri abo bose bizera ijambo ry'Imana muri kino gihe. Oh, harahiriwe wewe wizeye, nibibe nk'uko ivyo wabwiwe bivuga. Muri icyo gihe ntibiba bikigoye gushobora kuvuga amashimwe akava mu kanwa k'umuntu. Ni nako bimeze kuri twe. Mwereta Rusi yavuze kandi ijambo ryo mu byanditswe, mpeje gusoma hano sinari bwana risoma, ariko mpeje kuri vuga ko Abanyefeso igice cya mbere umurongo wa 17, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo Data wa twese w'ubwiza ibahe umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya. Murongo cumi n'umunani ngo amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ibyo mwizigirwa n'uguhamagara kwayo ibyari byo, mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'ishamvu ifise mubera. Ifise mubera, murongo cumi n'icyenda, mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twe bw'abizera, nk'uko kwa gukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo bungana. Rero kino kintu kivuga yuko Kristo akeneye kuduha amaso y'imitima, amaso abona, kugira ngo dushobore kumenya uko bimeze mu bwami bw'Imana muri kino gihe. Kuri ivyo rero haranditswe mu Banyefeso igice cya gatatu uhere ku murongo wa kane, Abanyefeso gatatu murongo wa kane, hano haranditswe ngo namwe nimwasoma muzoshobora kubona ingene nzi ibanga rya Kristo. Murongo wa gatanu, ivyo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe, nk'uko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babishuriwe na mwemu. Harabayeho igihe aho Imana yahishije ibintu gushikaho ugushitswa kw'ivyo yasezeranye gushika. Yavuze iciye mu bavugishwa n'Imana, hanyuma mu isano rishasha yari ifise intumwa izo yashobora kwereka ko ivyari byaravugishijwe mbere n'abavugishwa n'Imana yuko vyashitse. Uko niko intumwa zo mu isano rishasha zamye zerekana ugushitswa kw'ijambo ryari ryaravugishijwe mu isano rya kera mbere n'umwami wacu Yesu. Ni icyitegererezo cyiza igihe yavuga amajambo ari muri Luka 24 umurongo wa 44, Luka 24:44, arababwira ati aya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe. Yingene ivyanditswe kuri jewe vyose mu vyagezwe vya Mose no mu majambo yavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. 45, maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Umwami wacu yarerekanye ko ivyo Imana yari yaranditse iciye mu bavugishwa n'Imana muri Zaburi, ivyari byanditswe mu bitabo vya Mose, ni kuvuga ivyari byaravuzwe mu isano rya kera ryose, ko vyategerezwa gushitswa mu gihe cy'isano rishasha. Nashaka kubereka ukuntu abantu b'Imana bagenda bahuza ufatiye kuri bino byanditswe. Turaja kubona kandi tumenye yuko atari Pawulo yagiye ngo avugane ahuze na Petero, ariko ko ari mwemu yera yavuze aciye muri bo uko ari babiri, kandi ko tubona yuko ibyo byose harimo guhuza kuvuye ku Mana mu bwami bw'Imana. Si twebwe turongora ibintu mu bwami bw'Imana, ibintu byaramaze guhabwa umurongo kuva mu ntango. Twebwe nitwe tubwirizwa gukora nk'uko bivuga tukabyisunga. Reka nsome mu Banyefeso igice cya gatatu duhere ku murongo w'icyenda. no guserurira bose ububwiriza bw'ibanga ubwo ari bwo ryari rihishijwe uhereye kera hose mu mana umuremyi wa byose uhereye kera hose mu mana umuremyi wa byose. Mumenye neza lino jambo, ibanga ryari riho kuva ku ntango y'ibihe, ivyari bihishijwe mu mana kuva mu ntango y'ibihe. Ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Ivyari bihishijwe mu mana kuva ku ntango y'ibihe. Iryo banga rikomeye ryabwirizwa guhishurwa. Reka dusome ivyakozwe n'intumwa igice cya gatatu, kandi turaza kubona rino jambo nyene ngo intango y'ibihe. Tongere turisome hano hantu, ivyakozwe n'intumwa 3:21, ahavuga kuri Yesu umwami wacu. Haravuga hano, haranditswe ku murongo 21, ivyakozwe n'intumwa 3:21, mwari kijuru rikwiye kumwakira gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha, nk'uko Imana yavuze mu kanwa k'abera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. Imana yari ifite abasavyi bayo n'abavugishwa nayo. Yashatse kumenyesha abantu bayo inama zayo, umugambi wayo kuva ku ntango y'ibihe. Yaravuze iciye kubavugishwa n'Imana, kandi biranditswe muri Amosi 3:7 ngo Imana nta na kimwe ikora itabanje kwishurira abasavyi bayo ivugisha. Iyo dusomye iyi mirongo uko ari ibiri yo mu isaha rya kera, abenshi babifata minenerwe, basoma gusa ujya murongo uvuga kuvugishwa n'Imana yategerezwa kuza, ariko uri kugice kuri Malaki, muri Malaki kandi murongo wa kane ngo nimwibuke ivyagezwe by'umusavyi wanje Mose, amabwirizwa n'ivyagezwe ibyo namugereye i Horebu kuba ibyo kuganza abisirayeli bose. Ubu rero murongo wa gatanu, Malaki kane murongo wa gatanu, umve nzo warumwikira Eliya wavugishwa nanje, uwo munsi wora uhambaye kandi uteye ubwoba utarashika. Ku bijanye no kurumwikwa k'uyu muvugishwa n'Imana, ivyagezwe vya Mose byari byaravuzwe, byari byarashinzwe. Hariho abantu batsitazwe no kubona uvugishwa n'Imana yafashe imirongo myinshi yo mu isezerano rya kera. Yataba yarabikoze, ntiyari kuba ari uvugishwa n'Imana na gato. Uvugishwa n'Imana abwirizwa guhera ku ijambo ryavugishijwe. Icyo nicyo gikorwa ciwe, niryo bango giwe ry'ubukozi, kandi tubwirizwa gutahura ivyo vyose tukabitahura burundu. Dushobora gusa kuvuga ngo ngwego ngo turi mu ngo turi mu isezerano rishasha, ego navyiza n'umutima wanje wose, n'ukuri ijana ku ijana. Ariko kubera iki turi mu isezerano rishasha? Kuko dufise isezerano rya kera, kandi tubona ugushitswa ku isezerano rya kera mu isezerano rishasha. Kandi aya niyo mababa abiri dushobora kugurukisha, no kuvuga isezerano rya kera n'isezerano rishasha, amasezerano n'ugushitswa kwayo, amasezerano n'ugushitswa kwayo. Uko niko umwami wacu yavuze ati ivyari vyanditswe byose mu vyagezwe vya Mose, muri Zaburi no mu bavugishwa n'Imana byategerezwa gushitswa. Pawulo yashaka kwinjiza ishengero mu ibanga ry'Imana, kandi yarabikoze ku buryo nk'uko yabihawe mu gihe ciwe. kandi twese tubwirizwa kwemera uyu munsi dusomye muri Timoteo wa mbere gatatu na Timoteo wa kabiri igice cya kane n'indi mirongo myinshi. Pawulo niwe avuga ati mwemu avuga vyeruye ibizoshika mu minsi y'iherezo. Ariko Pawulo ntiyashoboye kuramba kugira ngo ashobore kubona iminsi y'iherezo, ariko yaravuze abivugishwe na mwemu avuga ibizoba mu minsi y'iherezo. Kandi akenshi iyo tuvuga yuko Imana yakoresheje mwene data Branamu mu buryo budasanzwe, gutyo igice cy'inkuru za kahise z'Imana z'agakiza zikaba zaratangujwe kandi zikaba zikibandanya. Abangega ibyanditswe cyabaza bakavuga ngo oya, ngo izina ryo ryabwirizwa kuba ryanditswe muri Bibiliya no kuvuga izina rya mwene data Branamu. Bakundwa, amazina yacu uko biri kose yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Ariko ndababaze uyu munsi, mbega izina rya Petero ryari ryanditswe? Izina rya Paulo ryari ryanditswe? Izina rya Yohana Umubatizi ryari ryanditswe? Oya, hari handitswe yuko hazorungikwa ko Imana izorungika umuntu, kwari umuntu ategerezwa kuza kugira ngo ategure inzira z'Uhoraho. Izina si ryo ngombwa, si ryo nkenerwa. Icyari gikenewe ryari ibango ry'ubukozi ryabwirizwa gushitswa, kandi uhereye igihe ibango ry'ubukozi bwe ku Mana ryashitswa, muri icyo gihe izina ryo ryiba ryinjiye mu nkuru za kahise z'Imana z'agakiza. Neza na neza niko vyagenze mu gihe cacu. Ntivyari binanditswe yuko Yohana Umubatizi yabwirizwa kubatiza? Siko vyari vyanditswe? Abantu baraje kumuraba bakamubaza bati mbega we uvuga kuri inde? Inyishu yawe ni ya Imana yari yamaze gutanga inyishu. Yohana Umubatizi yarazi igikorwa ciwe, ntiri waraharira, yaciye agenda kuri Yorodani maze avuga ubutumwa. Imana ikirazana abantu bategerezwa kumwumva kandi bagatega ugutwi ibyo avuga. Umunsi umwe aravuga ati birakwiye ko we akuzwa nanje ngirwe muto. Yohana 3:30 aravuga ati umugenzi w'uwo mukwe amuhagaraye iruhande amwumva anezerewe cyane n'ijwi ry'umukwe. Nuko ako kanyamuneza kanje karashitse, karatunganye, akanyamuneza karatunganye. Yohana nk'uwagiye hagati n'ikiraro hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha, yari afise igikorwa cyo gushyiraho ikiraro kugira ngo yerekane kandi yereka abantu Umukiza kandi akaba Mesiya. Hanyuma hari abantu mu gihe cyacu bavuga ngo kubera iki mwene Abrahamu yatahukanywe hakiri kare imbere yuko umwami Yesu agaruka? Reka ndababaze, kubera iki Yohana Umubatizi yaciwe umutwe imbere yuko Kristo asesa amaraso yiwe ku musaraba i Golgota? Kubera iki? Igikorwa ciwe kirangiye, yaciye yemererwa kwitahira. Yarashoboye kwitahira kubera ko ibango ry'ubukozi ryari risozerewe. Rero mu gihe bamwe mu bigishwa biwe batari bashoboye kwizera ko Kristo ari we Mesiya, yaciye abarungika kuri we maze arababwira ati gena mumubaze nimba ari we cyangwa atari we. Mugene mumubaze ko ari we cyangwa atari we. Yohana yarize n'umutima we wose, yari yarabonye mwemu amanuka kuri Yesu nk'inuma ashinga intayi imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Ariko abigishwa biwe bari bahengamiye cyane kuri Yohana Umubatizi, byarabagora cyane gukurikira Kristo. Hanyuma cyarabarungika kuri Kristo, hanyuma bahabwa inyishu nziza. Bakundwa, ni mu nkunde ndabivuga uyu munsi, ntituri abigishwa ba Yohana cyangwa Pawulo cyangwa ba mwenda Abrahamu. turi abigishwa ba Yesu Kristo umwami wacu. Abo bantu b'Imana batweretse inzira igana ku Mana, kandi twaramenye Kristo n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe. Dukeneye kubwibonera ubundi busha. Hariho abigishwa ba Yohana bahavuye bacika abigishwa ba Yesu Kristo. Mu gihe cyacu abantu birabagora guhindura uburyo bwabo bwo kwiyumvira. Harabigishwa benshi, ariko burya harabigishwa bake ba Yesu Kristo. Dutahure kino cigwa kandi tucemere, tumenye intumbero y'Imana n'ivyo yakoze kubw'ubuntu. Ntidukurikira uwatanguje idini runaka, ariko dukurikira umwami yaducunguye. Kandi amabango Imana yatanze turashira mu kibanza cyayo muri Bibiliya, kandi tukabikora tunezerewe yuko Imana itatwibagiye, ariko ko yashize ijambo ryayo ryavugishijwe imbere yacu, ijambo ryavugishijwe rimeze nk'itara ryakira ahantu hacuze umwiza. Iyi mpera y'inga yambereye yo gushinga imizi, akajyaho gushinga imizi, yambereye umugisha. Narongewe intege, narashoboye gucukura mu ijambo ry'Imana kurusha ikindi gihe. Ni ijambo rizima rifise ubukuba rikomeye ry'ubushobozi, niryo twahawe, niryo twabwiwe. Kandi utumva yuko Imana iri kuvugana natwe, abwirizwa guhabwa umutima mushya, abwirizwa gusubira kwihurira n'Imana wenyine ubwiwe. Bakundwa, ijambo ry'umwami ntiribwira izi ntebe twicaye ko, ariko ribwira imitima yacu itegerezwa kuryakira. Kandi nibaza yuko twabikoze. Kumbure ko ibintu bitegerezwa kuzoshitswa, kumbure ko ibyo bintu bizoshika vuba vuba. Kandi tubwirizwa gufata akajyo kose turonse, kugira ngo dukomezanye, umwe wese akomeze mugenzi we, kandi umwe wese akajya araburira mugenzi we, kandi duhagarare twese nk'umuntu umwe duhuje umutima n'inama. Muzobona yuko nitwaguma dufatanye mu nda turi umwe hagati yacu, umwe wese atana kimwe gishobora kudutandukanya, tuzoshobora guhangana n'umwanzi tumuneshe. Turabona yuko abantu, ndibaza yuko Mwendata Rus yavuze kuri no jambo mu kanya gaheza, ariko hari abantu babibona ukundi kuntu. Ariko iyo hageze kugwanya umwanzi, muri icyo gihe turahuza. Kandi byanditswe biravuga mu cyete cyandikiwe wa Bigalatiya, ahubwo ni mu cyete cyandikiwe wa Filipi, haravuga ngo namba hari icyo mwiyumvira ukundi, Imana izokibahishurira nacho. Abifilipi 3:15, nta muntu akeneye kwirwarata umwanya kuri ivyo cyane ngo tuwe turaharira, ariko turashobora gutera tuje imbere turi kumwe n'umwami wacu. Kandi tubwirizwa kuguma turi umwe muri no misi y'iherezo, niba dukeneye kurokoka. Abantu b'Imana bafise amahirwe amwe gusa yo gushobora kurokoka, nukwifatanya n'Imana, kandi tukagendera munsi y'umutwe umwe turi kumwe twese hamwe, dutere tuje imbere. Kandi uwo mutwe ni Yesu Kristo umwami wacu. Kandi umwe wese mu kibanza ciwe nakora igikorwa ciwe Imana yamujeje. Umwe ntabwirizwa guhonyora uwundi, umwe uwundi ntabwirizwa gukora ikikorwa c'uwundi. Yamara burya hari kibanza cy'umuntu wese, hari umuntu wese arafite ikibanza ciwe kugira ngo dushobore gukorera hamwe mu bwami bw'Imana, kandi dushobore gukora gushikaho umwami wacu azozira. Ariko hari ikintu tubwirizwa kuvuga. Uwo Imana irungitse azovuga ijambo ry'Imana, azovuga amajambo y'Imana, Yohana 3:34. Kandi ab'Imana bose bumva ijambo ry'Imana. kandi nivyo dukeneye muri kano kanya. Ibisigaye gukorwa Imana izobishitsa mu gihe cyavyo no mu gihe cyayo. Insobanuro z'abantu ntizutwegereza iyo gushitswa kw'ivy'Imana, ahubwo zishobora kudutangira Imana izosozera umugambi w'agakiza, izosozera neza ukwizera kwacu guhagaze neza kuri ivyo. Rimwe risa burundu nk'igitandara, nta na kimwe canke ngo habe umuntu n'umwe yoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana rwagaragariye muri Yesu Kristo umwami wacu. Ibintu byoroha byakomera, byaba ibizoza canke ibiriho, urukundo rw'Imana rushinze imizi mu mitima yacu, kandi ibyo Imana yakoze tubitwaye nk'ubutunzi bukomeye cyane twahawe hano ku isi. Isengesho ryanje n'icyifuzo cyanje nuko abumva ijambo ryahishuwe muri kano kanya, muri kino gihe, batahure yuko Imana iri kiza guhura nabo. Ijuru rizoba ryuzuye, ntimuhagari ku mutima, nta kibanza na kimwe kizoba kigaragara. Ariko ni mwebwe mwatumiwe, ni mwebwe mubwirizwa kuza, ni mwebwe Imana iri kirabwira muri kano kanya. Ikibazo rero ni iki ngo mbega duca duha inyishuki Imana, tuyiha inyishuki. Bamwe bagerageza kuja mu ijuru mu buryo bwabo, bakoresha uburyo bwabo no kwinjira mu bwiza bwo mu ijuru mu buryo bwabo. Twebwe tubikora gusa mu buryo Imana yabidusezeraniye mu ijambo ryayo, kandi turiteguye kuko atayindi nzira. Hari nzira imwe gusa, hari ukuri kumwe, hari ubugingo bumwe, hari umwe. Niwe yavuze ati ndi nzira, ukuri n'ubugingo, ni jewe kuzuka n'ibindi n'ibindi. Ese icomba umwami we nk'umukuru ashyizwe hejuru w'ishengero, yikwegere ko abiwe bose, kandi aduhezagije umugisha w'Imana ishobora byose waje ku ishengero biciye ku musaraba. Kristo yarababajwe ku musaraba kandi arongera arapfa kugira ngo twe dushobore kubaho kandi dushobore guhezagirwa. Umuvumo wamuguye ko icyaha cyacu n'ibyatwagiriza n'amakosa yacu byashyizwe kuri we kugira ngo twebe dushobore kuronka amahoro, kandi bice mu ishagu yiwe twarakize ingwara. Bakundwa, uno munsi nta muntu n'umwe yabwirizwa kuguma acecetse. Uno munsi twese twabwirizwa kugira ururimi rubohotse nk'uko byagenze kuri Zakariya cya igihe yabona isezerano rishitse, Yohana nawe akavuka nk'integuza. Ubwo nyene yaciye asubira kuvuga kuko isezerano ryari rishikijwe. Abantu baza bakaraba ugushitswa kw'ijambo ryasezeranywe ry'Imana, baca bumva ururimi rwabo rubohotse, maze bagashobora guhimbaza Imana, maze bakayishima. Kandi nibaza yuko twabwirizwa gufata akanya uno munsi kubw'ivyo, maze dushimire umwami wacu duhuje ijwi twese, duhuje umutima twese mu minota mike, maze igikorwa cyayo tukizane ku birenge vyiwe, tumusabe atugirire imbabazi twese. Kandi aduhindure ibintu byose muri twebwe, abihindure ibidukikije, abihindure aciye kuri twebwe, maze Imana abariyo ihabwa ibyifitiye uburenganzira. nabivuze muri kino gitondo twe turizera gutoranywa no gutoranirizwa kuba ariko nitwizera yuko wa mugwandiza afite uburenganzira bwo gukina umupira w'amaguru hamwe nabizera nitwizera yuko umwansi afite uburenganzira bwo gushira ikiganza ciwe ku murage wabera turizera ko imana yatugeneye kwinjira mu ntambara y'ubwimwemu no gutera tuje imbere mu kwizera no mu kwizigira umwami wacu kandi muzobona yuko satani ari umwansi yaneshejwe niwe umwami wacu yagwanije wenyine ubwiwe yaramugwanije kandi yaramunesheje rwose rero ukwizera kubwirizwa kuva mu butumwa twumva kandi ukwizera kuzotubera insinzi yamaze kunesha isi Yohana wa mbere 5 mwese murazi uwo murongo muri Bibiliya ukwizera niyo nsinzi yanesheje isi none ubutumwa twumva bumaze iki kubera iki tuvuga ubutumwa ni kugira ngo ibintu byose bigume ngo byari meze mbere cyanke kugira ngo Imana biciye mu ijambo ryayiza no kwizera muri twe kugira ngo ibikorwa byamwe mu wiwe n'ibikorwa by'ijambo giwe n'amaraso yiwe bigaragara hagati yacu bakundwa uyu munsi dukeneye kwizigira umwami wacu mu buryo budasanzwe ku buryo tubwiye tubikora kandi muzobona yuko uko twizigira Imana cyane ni nako nayo ishobora gukora ibikogwa bikomeye niba tuza dutinya tujovye tutagira ukwizera nta na kimwe tuzomuronkako ariko niba twizera yuko iha impera abayirondera bose nkuko byanditswe mu cete cyandikiwe Abaheburayo muri cyo gihe rero izo duha impera iraduha impera uyu munsi impera nini mbega murashobora kuvyizera mega murashobora kwizera yuko Imana yishura amasengesho mega murashobora kwizera yuko ubushobozi bwa Satani bwaneshejwe kandi ko twacitse ko twaneshejwe kubw'ubuntu bwa Yesu Kristo kubwa Yesu Kristo umwami wacu muri cyo gihe rero twese amwe duheshe icubayiro Imana yacu duhaguruke kugira ngo dushobore kubikora kandi nashaka kuvuga yuko uyu munsi twese tuzi imbere twese kugira ngo dushimire umwami wacu twese hamwe ntagire numwe muri twebwe asigara inyuma tuze imbere twese twuzi ukwizera kandi nitugira ivyo dusaba n'ivyo dutakamba dusaba dushimire Imana gusa kubona yamaze kutwishura tuyifatire ku majambo yayo kandi turaja kumenya yuko izokora ivyo yasezeranye umwami wacu habwe icubahiro ashimwe uko ndi kose naho atacho maze atacho ndi sinkomezi zanje ariko ni kubwa inkomezi zawe amaraso yawe aranyeza icaha ewe mwagazi w'intama w'Imana ndaje uko ndi kose natacho maze sinkomezi zanje ahubwo n'inkomezi zawe sikubwa inkomezi zanje n'inkomezi nikubwa inkomezi zawe maraso yawe aranyeza icaha ewe mwagazi w'intama w'Imana ndaje tusenge rero muri kano kanya ntituje twebwe ubwacu nituje tuzanye ibidukora ko ariko tuzanye igikorwa cawe cyose tuzananye n'umugwi wawe wacunguje amaraso yawe, tuzananye n'abantu bawe ku isi yose. Ewe Mana, nuduhe ikimenyamenya isi yose yoca imenya yuko ari wewe uriko uravugana natwe. Nuduhe ikimenyetso, nuduhe ikimenyamenya isi yose imenye yuko ari uri kuravuga kandi ari uri kurakora kandi wishura kandi ukemeza ijambo ry'abasabyi bawe ko ari ry'ukuri, ijambo ry'abasabyi bawe kandi ko ari uri kurashitsa ibyo wavuze uciye mu kanwa k'abavugishwa nawe, nkuko wavugishwa n'Imana bakuki yavuze ati ibyavugishwe n'ibyateba gushitwa n'ibyateba gushika nimubirindire kuko bizoshika nta nkeka. Haleluya. Mana yanje, turi hano kubera ko wavuganye natwe, kandi nicyo gituma twubahutse kuvugana nawe kugira icyo tukubwiye, kandi tuje munsi y'icyitwikiro cy'amaraso y'umwagazi w'intama, tuje ku ntebe yawe y'ubuntu, kandi turagushimiye kubw'ino mpera y'inga. Nuhezagire abazokumva buno butumwa ku makasete. Ewe Mana, iyo turavye ubukene dufise n'intege dufise, ubukuru bwawe n'ubushobozi bwawe bwinshi, duca tubona ari iby'igiciro kinini. Haleluya. Icubahiro n'ishimwe bibi byawe, kuko niba turi abanyantege nke wewe urakomeye, niba tacho tumaze wewe uri vyose muri vyose. Haleluya. Nuhabwe icubahiro Mana yanje, ndumva yuko uri hano muri kano kanya. Haleluya. Haleluya. Nuhindure, uhindure ubugingo bwacu, imitima yacu, ivyumviro vyacu, ibikorwa vyacu, uburyo bwacu tugenda, uko twitwara, ibikorwa vyacu vyose bihindugwe, bihindurirwe mu nyonga zawe. Haleluya. Amashimwe n'icubahiro n'uguhimbazwa bibe ivyizina ryawe. Mwami, ndaguragije urugendo rundindiriye ubwo nzokora mu Buhindi, Ceylon, Philippines, Singapore, mwami muri Aziya yose, muri Afrika yose, niyo nzoja muri Amerika y'uburaruko no muri Amerika y'epfo, muri Europe, mu Buraya bwose, mu Bushinwa, mu Burusiya, mu Buyapani, amahanga yose. Mana yanje, ni wewe Mana yabambaye umubiri bose. Nugira imbabazi, nuvuge, nugira icukoze kugira ngo uhabwe icubahiro, izina ryawe rihabwe icubahiro n'ishimwe. Haleluya. Icubahiro kibe icawe. Haleluya. Haleluya. Mana yanje, Mana yanje.